Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye kaze namwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Iki ni kiganiro yaga kigiraho cya 42 cyo kwa 10 munyonyo 2020 cyo mu mugambi w'amashirahamwe Pole Institute Alerte International na Internews mu gutorera inyishu ikiza cya COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini. Jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul. Ngo bari basinzikajwe n'ingaruka mbi zifatiye ku mubano n'ubutunzi ziterwa n'ikiza cya COVID-19. Izo akaba ari impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri sekitari ya Tanganyika territoire ya Fizi aho guherejo ziruhukije zifise nakamwemwe bivuye ku itangazo ryashizwe ahabona ejo kwigenekerezo rya 9 munyonyo 2020 n'ikigo cy'ubushakashatsi mu buganga cy'abanyamerika bita Pfizer gifatanije n'icy'ubudagi bita Biontech. Iryo tangazo ryavuga ko hatowe urucanco rukinga ikiza cya COVID-19 ku bice 90%. Impunzi zizeye ko ishyirahamwe OMS rijejwe amagara y'abantu ku isi ryamara kwemeza urwo rucanco imibereho yazo izonaguka. Dutega amatwi bamwe mu mpunzi kuri mikoro ya mugenzi wacu Odette Nibizi.
Urwo rucanco ruje hageze ruje ibintu byinshi byaramaze kononekara, ariko twe kuri twebwe turabona ko ruje hageze ko turize ko ibintu byinshi bigiye kugororoka bigiye kuja mu buryo
na cyane twarahita tubyakiranye kamwemwe. Kubyukuri n'umunezero mwinshi mu gihe twahora twumva yuko corona tutarabona uyirwaye. Twari tubayeho nabi, twari dusanzwe tubayeho nabi, fashanyo zahora zidushikira kera corona itaraba ntizadushikira. Ubu twari tubayeho fashanyo nabi, turashima cyane, twizeye yuko bazosha basubira bakaduha ifashanyo yacu nkuko byaba.
Abanyagihugu bo mu kiyaya cya Rusizi mu karere ka Itala Ruvungi na Bwegera bavuga ko bahanzwe n'ikibazo cy'ibyankenerwa byibanze n'abakozi kora mu mirima mwiki gihe imipaka yugaye bitewe n'ikiza cya COVID-19. Ni inkuru ya mugenzi wacu Wendojo dushirwa mu Kirundi na Samuel Niyukuri.
Umwimbu waragabanutse cyane kubera abantu bo mwako karere babeshejeho n'indimo. Abakozi bafasha mu mirima bava mu gihugu kibanye cy'u Burundi ubukene bwarinjiye mwako karere kubera ikiza cya COVID-19. Ni ukuvuga akazi ka buri munsi kakogwa n'abantu bava mu gihugu kibanye cy'u Burundi nko kurima cyangwa kubagara imirima y'imiceri, imirima y'ibigori. Ni ukuvuga ibice 80% nibo barima mwako karere bava mu gihugu. Umuntu wasanga afise arima nk'hegitari zitatu cyangwa akarima nk'hegitari imwe cyangwa umwimbu waragabanutse ku rugero ruhagije kubera iyo mvo byaragaragaye mu kaka abantu bo mwako karere bari babeshejeho no kurima hamwe no gucuruza. Twarakira abantu baje bava i Burundi baje kurondera ubuzi, baradufasha kubagara kurima, abantu barimbura cyane, ariko amaze gufatwa ingingo zo kugara imbibe ubukene bwaciye bwinjira. Samuel Niyukuri ku bw'Uruganda.
32,521 nibo banduye, 22,486 barakira, nayo 490 baritabye Imana bitewe n'ikiza cya COVID-19. Ibyo akaba ari byo biharuro bigezweho mu bihugu bitanu byo mu karere k'ibiyaga binini ngahurikiyemo Congo, Rwanda, Tanzania, Uburundi n'Ubuganda byashyizwe ahabona n'ishyirahamwe OMS igisata cya Afurika. Ubuganda ni ubwa mbere n'igitigiri cy'abanduye bagera ku 12,574. Abapfuye ni 138. Hagakurikira Congo, abanduye ni 11,591. Abitabye Imana ni 316. U Rwanda ruza ubwa gatatu rufise abanduye 5,242. Abapfuye 38. Hama u Burundi n'abanduye bagera ku 605. Hitabye Imana umuntu umwe. Hagahereza igihugu cya Tanzania gifise abanduye bagera ku 509. Abapfuye akaba ari 2. Mu gutorera umuti ikibazo cy'ikiza cya COVID-19 mu mashure, ishyirahamwe IRD risanzwe rikorana na ASERI mu bijyanye no kubaka uburaro n'inyubakwa rusange ryarahagarikiye ibikorwa byo kubaka ibirasi 8 byongera ku birasi by'amashure mato ya Kasaba ya kabiri na SMD. Muri ivyo birasi 3 byubatswe kuri Kasaba ya kabiri na 5 byubakwa kuri SMD.
Injeniyeri wa IRD umushinga nahe gadi atumenyesha ko iyubakwa ry'izo nyubakwa zibiri rifise intumbero yo kubahiriza gutandukana mu mashuri kugira ngo bubahirize ingingo zo kugwanya ugwirirana gikiza cya COVID-19 ku mashuri. IRD yubakishije ibirasi 3 ku ishuri ritoya rya Kasaba ya kabiri n'irindi n'indi nyubakwa y'ibirasi bitatu ku ishure ritoya Smada muri village ya Murongwe. Ayo mashure abiri aharura abanyeshuri barenga 300, benshi muri bo akaba ari mu nzi z'abarundi. Munezero Yvette ikiganiro yaga kuva mu Rusenda.
Niyo nsozereye iki kiganiro cyari icya 42 mwagiteguriwe na Hassan Shabani afatanije na Marie Charles Nyinazwe, bahagarikiwe na Emmanuel Nirambeba, naho kuri mikoro ya Radio Emmanuel Kapitabori.